Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu yakakanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanyije kubagezaho aya makuru. Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda barashimye inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize.
Iyo tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza, nuko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kera.
Njye naryohewe cyane, nanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bari twaratemberanira natwe turunguka cyane. Nk'ubu atari ko baratemberanira twarahombye rwose.
Abo ni bamwe muri abo baturage bo mu ntara ya Cibitoke bifuza ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi wazanzamuka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, leta iravuga ko yamenesheje inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi, naho mu mahanga ya kure intambara yongeye kurota hagati ya Armenia na Azerbaijan. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turahera muri Tanzania, aho Perezida John Pombe Magufuli avuga ko yizeye ko imigambi ikomeye y'iterambere yatunganyije mu gihugu izatuma abaturage bamutora. Fidel Niyongabo.
Perezida Magufuli yaragiye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatatu. Yarashimagije imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari leta yakoresheje ku rugomero rushasha rw'umuyaga nkuba ku nzira ya gari ya moshi hamwe no gusubira kunagura igisata c'indege zitwara abantu mu gihugu. Yabwiye abari mu ikoraniro ryiwe mu buraruko bw'igihugu mu ndwiheze ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushiraho imigambi iteguye neza. Yatanze ibiharuro vyerekana kugena amafaranga yinjiye mu kigega ca leta yiyongeye hafi inshuro zibiri, avuga ko ivyo vyafashije mu kubaka inzira ya gari ya moshi n'urugomero rw'umuyaga nkuba. Amatora yo ku munsi wa gatatu azohitamwo kandi abazoba bagize inama nshingamateka nshasha. Imigambi yiwe yatumye akundwa n'abanyagihugu batari bake, yamara abari mu itangazamakuru ryigenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bavuga ko batera baturubikwa bikomeye. Leta yiwe irahakana ivyo vyagirizo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko leta itorohereje na gato indorerezi z'amatora zabo ibihumbi n'ibihumbi zishaka kubona ko amatora baya atatu nenge. Zito Kabwe ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta ACT Wazalendo avuga ko izo ndorerezi zitarekuriwe gukurikirana uko amatora zo bari kwaragenda hazobusuma. Yagabishije ko ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara. Amenyesha ko atankeka amatora agenze neza abatavuga rumwe na leta bazoyatsinda.
Urakoze Fidel Niyongabo. Urakomeza tubwira ibiteganijwe ko ibiganiro hagati ya Ethiopia, Misiri na Sudan ku kibazo cyo kutumvikana ku mikoreshereze y'amazi y'uruzi rwa Nile bikomeza ejo kuwa kabiri.
Nameza gera kuri abiri nyuma yuko Misiri ivuye muri ivyo biganiro matati hagati y'ivyo bihugu bitatu kubijanye no kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba rwa Ethiopia kuruzi Nile. Ntaratoregwa inyishu urwo rugomero rwatanguye kuzuzwamo amazi mu kwezi kw'indwi. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu amenyesha ko gusubira kubandanya ibiganiro ku rugomero kuruzi Nile vyerekana ko Ethiopia, Misiri na Sudani vyishimiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Gusubira kubandanya ibiganiro bibaye iminsi ibiri nyuma yuko Ethiopia itumye ko ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu kubijyanye n'ivyivuga ko ari ugukokeza ingwano hagati yayo na Misiri kwerekanywe na Perezida wa Amerika Donald Trump kuvyerekera ugomero kuruzi Nile. Perezida Trump yasavye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ivyo bihugu vyombi vyumvikana kuvyerekeye amatata ari hagati yavyo. Yamara yavuze ko urugomero kuruzi Nile ruteye ibibazo bikomeye cyane Misiri ko ico gihugu gishobora gufata ingingo yo kurusambura. Perezida Trump yagirije kandi Ethiopia ko yarenze ku masezerano yahagarikiwe na Amerika mu ntumbero yo gutorera inyica amatati kuruzi Nile. Yatangaje ko yategerejwe kugabanya ifashanyo igihugu ciwe caha Ethiopia.
Fidel, mbere yo kugenda tubwire iby'intambara yongeye kurota hagati ya Armenia na Azerbaijan nyuma y'agahenge ku mpande zombi kari karahagarikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ivyo bihugu byombi byagirizanije uno munsi kwa mbere ko byarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse guhagarikirwa na Amerika mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ivyo vyatumye impungenge ku vyerekeye guhagarika ingwano muri iyo ntara. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yatangaje ko ashaka gutorera inyishu intambara muri ako karere hakoreshejwe uburyo bw'igisivile n'ubwa gisirikare. yasubiye gusaba ko abo mu bwoko bwa Armenia bava mu ntara ya Nagorno-Karabakh kugira ingwano ihagarare. Prezida wa Armenia Nikol Pashinyan yashize ubutumwa imbere yaho ku rubuga Facebook avuga ko igihe guciwe kibandanya kubahiriza amasezerano y'uguhagarika ingwano. Ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya Nagorno-Karabakh ku itariki 27 y'ukwezi kw'icyenda, abantu amajana n'amajana barishwe. Ibihugu bikomeye byo ku isi ntibishaka ko ingwano mu ntara ya Nagorno-Karabakh itandukira karere. Agahengwe kanyuma kumvikanywe ko kumusubira imana urangiye mu biganiro abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan bagiranye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo.
Iyi mukomeje kumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ku rubuga rwa internet turi kuri w'eshatu radio yacu voa.com. Mwajyayo mugakurikira aya makuru. Amakuru yo mu karere tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa gisirikare bwo mu ntara ya Kivu y'Epfo bwatangaje ko bwirukanye inyeshyamba za FNL zirwanya ubutegetsi buriho mu Burundi zari zisanzwe zifite ibirindiro muri teritwari ya Mwenga. FNL ntacyo iratangaza ku byo leta ya Kongo yavuze, ariko izindi nyeshyamba za Red Tabara nazo zirwanya ubutegetsi buriho mu Burundi zo ziravuga ko zahisemo kuva mu birindiro byazo zitarwanye kuko zitarwanya leta ya Kongo. Inkuru turayibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Nyuma y'iminsi 50 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kugwanya imitwe y'inyeshamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya Mwenga mu ishamba ryitombwe no muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dudone Kasereka avuga yuko kuva igisirikare cya FARDC gitangiye kugwanya izo nyeshamba tariki ya 4 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 cisha kugwanya 27 nacyo gitakaza abasirikare 3 ndetse gikomerekesha abandi 4 mu itangazo gisirikare cya FARDC cyaraye gisohoye. Ijwi rya Amerika rifitiye kopi kivuga yuko mu rugo rugamba rwo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga ya FNL, Red Tabara na CNRD ndetse n'iyo bakongomani, igisirikare cya Kongo kigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo nka Kivuza Mpegeri no Mwifinda ho muri grupu ya Kigoma ahari hasanzwe hakorera Red Tabara. Muri iri tangazo kandi igisirikare cya Kongo cyemeza yuko kigaruriye ibirindiro bya FNL byari na Maramara na Bombi na Nanjala ho muri sekiteri y'itongo muri grupu y'abasimukinji premye. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshamba z'abanyarwanda za CNRD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe, Kanga na Rugezi. Twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Louis Nzabampima bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishamba rya Nyaburunda na Kashongo, ariko telefone ingendanwa ntiyakunda. Ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari Kivuza Mpegeri. Red Tabara ihunga batagwanye kuko ari nta gahunda bafite yo kugwana n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire Minembwe kuvejo ku cumweru ahitwa bigaragara na byarere na Rugezi hari intambara gati ya Mayimayi biloze bishambuke na twigwaneho. Vedaste Ngabo ku bwa radijwe rya Amerika uvira mu ntara kivuye.
Urakoze Vedaste. Reka tuve muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuze ku mupaka w'u Rwanda no Burundi, aho bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoke bashima inama abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga b'u Rwanda no Burundi bagiranye mu cyumweru gishize. Barasaba ko inama nk'izo zakomeza kugira ngo umubano hagati y'ibyo bihugu wongere kumera nk'uko wari umeze mbere y'umwaka wa 2015. Aba ni bamwe muri abo baturage.
Twumvise imishyikirano yabaye, dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko imipaka igomba kugururwa, hama tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahore na kuva na mbere. Na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda yaba ahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi, kirashaka kumumenya na macakubiri atagira hagarukira. Iyo tukaba twararyohewe twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza, nuko bavugurura amayira tukongera tukagenderanira abafite inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twa
cyabyarangiye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe, twari mu tuntu tukaburiyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro, nuko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa mu Rwanda hariho akarusho gusumba ino mu Burundi ku bintu by'ibyamwa mandere n'indimu n'ibindi, nuko byo turyohera cyane rwose dusubiye kuganira imigenderanire tukaza turatembera naho ngo byahora byemwe
je naryohewe cyane nanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bariko baratemberanira natwe turunguka cyane nk'ubu batariko baratemberanira twarahombye rwose reka reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza bigenze neza ahubwo tuzoshima n'Imana turiko saba abategetsi babiri ni uko bajamwe bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyine u Rwanda n'u Burundi turako turagihurizako tukaba dushaka ngo bagihurizeko bisubire nka mbere
cyangwa ko nabyumvise byaranezere cyane maze kumva ambasaderi w'u Rwanda n'u Burundi bicamo bakaganira byaranezere cyane ahubwo tugasaba nyine ko boyaga bahuza bikamera nka mbere tukagira imigenderanire ubwa mbere twaragenda mu Rwanda akagira samara turiyo nta kibazo mu Nyarwanda akagira samara no mu Burundi nta ngorane ahubwo bisubiye kuba nka mbere twembere twabyishimira cyane cyane hano ku mupaka iwacu imigenderanire ikongera kuba nka mbere twabyishimira cyane rwose nka ku mupaka icyo duhombana twatudandaza cyane tukajya mu Rwanda bigasohoka neza ariko ubu urabona aho bugari rwankurukaza ntabwo byasubiye gukunda ubu turakenye cyane rwose rimwe bitavugwa kuko uburyo dufite byose biduhereramo nta n'amahera turonka twosaba nkatwe bakatwugurura nkatwe abadandaza tukaza tuhiganye ni ukuntu natwe twobaho nk'uko byahora nka mbere
twe byatunezereye kubera ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bicumvikana twarapakira bakire kuva mu Rugombo tukagera mu Bugarama twaragira inyungu ndiniya cyane ariko ubu siko biri ubu byaramaze kumera nabi hamwe byo mera nka kera twubishimira Imana cyane kandi dukengurutse nk'abantu bimvuka ntaronga mu cyiciro gisanzwe dukorera nga tubonezerwa rwose akarusho karimo kenshi kandi kanini ya rwose mu migenderanire bimeze neza y'ibi bihugu duhamye imbere kuri twebwe dusanzwe twakumpaka nka akarusho karimo reka n'abandi bo baba bakure akarusho karahaba kanini mbo mu gihe dusanzwe imigenderanire myiza nka je sanzwe ndi umumotari ndi umunyonzi araza kampa kazi nkamuka mu rugo nkabandanya kera ubwa mbere twaraza nka tukagenda kuri kirangamuntu atari bya resepa si niki ari kirangamuntu werekanye tukagenda mu gihugu gifanye cy'u Rwanda ukavura nayo mu kire kandi ugenda direct mu Rugombo cyangwa ukamuka mu Rugombo ugenda mu Rwanda ariko ubusiko bikiri urabona ko ibintu byamaze kuba nabi umva gaho mbone kanini ya gose ni ukuri abatetsi babiri mwabigire vuba vuba nyamba byoshoboka twoshima Imana
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bishwe rya Amerika ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Komeje kumva radio ijwi rya Amerika tugeze muri wa mwanya tubagezaho ibyabaye mu mateka ku itariki nk'iyi ukwezi nk'uku mu mateka habayeho twayiteguriwe na mugenzi wacu Veniste Nshimimana.
Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1938 Richard Goldstone umuzungu uzwi cyane mu mirimo ijyanye n'ubutabera yavukiye ahitwa Boksburg mu ntara ya Gauteng muri Afurika y'Epfo. Mu mwaka w'1962 Goldstone nibwo yarangije amashuri muri kaminuza ya Witt Witwatersrand. Nyuma y'imyaka mike ayagirwa umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu ntara ya Transvaal. Ubutegetsi bushingiye ku ivanguramo kubutangiye gukendera, Goldstone yayubuye akanama kakoraga iperereza ku mvururu zabaye hagati ya Nyakanga umwaka w'1991 kugeza ku matora rusange 1994. Nyuma yaho yagizwe umucamanza mu rukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga kandi asabwa gutegura umushinga w'itegeko itegeko nshinga rishya rya Afrika y'Epfo ryemejwe mu mwaka w'1996. Kuba muri Kanama 94 kugeza muri Nzeri 96 niwe wabaye umugenza cyaha wa mbere w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho Yugoslavia n'u Rwanda mu mwaka wa 2009. Yasabwe kuyobora intumwa zoherejwe muri Israel gukora iperereza ku bikorwa bicinya uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuva Israel yakwigarurira intara ya Gaza. Abatashakaga ko akuri umurimo bamushyize mu majwi bavuga ko bitamworohera gukora adashyize mu majwi Israel, kandi ko icyegeranyo cyamwitiriwe cyakoresheje ahanini ibiganiro n'abayoboke b'ishyaka Hamas. Richard Goldstone azwi cyane mu rwego mpuzamahanga kubera uruhare akomeje kugira mu guteza imbere uburenganzira bwa kiremwa muntu ku isi yose.
Mu cyumweru gishize twabagejejeho igice cya mbere cy'ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Pierre Buyoya wahoze ari perezida w'u Burundi, avuga uko yakiriye icyemezo cy'urukiko rwo muri icyo gihugu rwamukateye igifungo cya burundu we n'abandi 17 rumaze kubahamya kugira uruhare mu icwa rya Melchior Ndadaye wahoze ayobora icyo gihugu. Reka twumve igice cya kabiri cy'icyo kiganiro.
Perezida Pierre Buyoya mwahoze murongoye Uburundi, murakoze cyane rwose kuri aka kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire ukuntu mwakiriye urubanza mwaciriwe mutahari, urubanza mwaciriwe n'abandi bashwe na 18 rubasabira umunyororo wo guherayo, eka hamwe n'ihadabu zikomeye. Mbega urwo rubanza mwarwakiriye gute?
Bwa mbere ivyerekeye ikurikiranwa muri urwo rubanza, tugira icyo tubivuze ko ubu rero ubwo rubanza rwaciwe, ijambo ni rya rindi mu rubanza kuzacu ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu. Ubwa mbere nk'uko twamye tubivuga, ubwo rubanza uravye igihe ibigwerekeye rumaze, ni urubanza rwataye igihe iyo bita mu Gifaransa prescription. Itegeko yahandi rihana ibyaha by'81 ryariho igihe Perezida Ndadaye yaganagurwa, ryavuga ko ibyaha hamwe n'ibyo bidakurikiranwa imyaka 20 iheze. Ubu rero tumaze imyaka 27. Icya kabiri cyerekeye ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko y'igihugu ni uko urubanza rwari rwaraciwe mu 1996. Rwugururwa rero mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Murafite ko urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko, muri ko muvuga ko sentare ntahinyuzwa iyi Burundi itazi amategeko.
Mvuga ko sentare itazi amategeko, mugabo sentare yaciye urubanza biciye mu nzira ariko biri n'amategeko. Kumbure kubera ko iyo sentare yabisabwe n'inzego za politiki. Nagira rero ndakubwire icya kabiri cyerekana ko urubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese wo kwitura mu butungane. Twebwe abari muri urwo rubanza ntitwigeze turonka uburenganzira bwo kuronka abaduserukira. Jewe ubwanjye naratoye abaduserukira abashingwamanza rezavoka b'abanyamahanga, ntibigeze baronka viza yo kuja mu Burundi. Ikindi rero nareko ndavuga untunge ngure mvuge igituma urwo rubanza ruteye kubiri n'amategeko. Urwo rubanza ruteye kubiri n'uburenganzira bw'umunyagihugu wese kugira ngo yitware mu butungane biciye mu nzira nyayo utikuki. Ubwa mbere abashingwamanza b'abanyamahanga twatoye ntibigeze bemererwa kwinjira mu Burundi kuronka viza. Abashingwamanza b'abarundi twatoye ntibigeze baronka uburenganzira bwo kumenya ibiri muri dosiye yacu. ibigeze baronka uburenganzira n'ukumbiriza ibyo turi kutwagirizwa. Urumva rero bintu biteye kubiri n'amategeko mu nzira nyinshi no kongera. Nuko igihe bavuga bati erekana ibyemeza yuko mwebwe abo baburana cyane cyane bajya bafunzwe bishe umukuru w'igihugu ndadaye nta kintu na kimwe kiboneka kigeze kerekanwa. Ikindi nari nibagiye nuko ubwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'i Arusha, kuko mu masezerano y'i Arusha twari twavuze neza ingene imanza mwene izo zicibwa, ko izo dosiye mwene izo zica muri ya komisiyo verite rekonsiliasiyo kujya mu butungane. Nagomba rero mu kurangiza mvuge ko ku bwacu ari urubanza rufise imvo ya politiki urubanza rujyanye n'ubutungane. Arye neza abantu barimo mu rubanza bagaciriwe intwaro yariho igihe uwo mukuru w'igihugu ndadaye yaganaguzwa. Ko mu rubanza rwaciriwe n'uvuga intwaro ya Iprona, kuko urabye mbere nabo baciriwe imanza harimo abashingantahe batanu bose batwaye umugambwe. Niho rero twebwe tuvuga tuti ni rubanza rwa politiki. Ibirimo rero twebwe turaziyamirisha.
Muri iki gihe umugambi wanyu ni uyuhe? Murafite umugambi wo kunguruza?
Izo kunguruza nk'uko twabivugiye mu rwandiko twasohoye mu masentare y'u Burundi no mu masentare y'amakungu, ko turazi neza jewe ndazi neza ko atasentare n'imwe ikora mu mategeko ibyo ushobora kwerekana ko jewe nishe ndadaye ngo ironke ibyemezo ko jewe nishe ndadaye. Aha mbuze ku giti cyanje. Ubu rero ibyabaye badukurikirana cyane cyane jewe bankurikirana cyo ndi ko nabaye kubyo nakoze bankurikirana kuko nakoze ibyaha na byaha nakoze.
Abasirikare batobato bigeze gufungwa barigeze gusura bavuga ko abategetsi bari ku butegetsi murimwo bagize uruhara mu bwo bwicanyi aho basirikare bariko barabisha. Rero
jewe uko ndabizi na musirikare muto muto uwari we wese yigiza yemeza imbere ya sentare ko jewe uyoya nishe ndagaye kandi uko ndabizi.
Mwavuze kandi ko ubwo rubanza ruteye kubiri n'amasezerano y'Arusha, ariko mu masezerano y'Arusha naho nyine baravuga ko kudahana ari bimwe mu bintu byatumye Burundi hama haba ubwicanyi. Ikibazo cyo guhana rero akaba ari ikintu nk'abarundi benshi bahurira ko ibyo ntibyaba biteye kubiri. N'ibyo mwavuze
ibyo nibyo birimo muri ayo masezerano mugabo barongera bakavuga neza kandi sinibaza ko nihenze ubishaka no kurangira ingingo zivuga yuko ingene izo manza n'ubwo Rwanda daye rurimo ingene zizogenda ibintu byanditse biboneka neza. Navuze ko atanahamwe higeze hashigikirwa ukudahana kandi nagewe sinshigikiye kudahana hanyuma ashigikiye ukudahana, ariko muri ayo masezerano baravuze neza izo manza mwene izo nubwo u Rwanda daye rurimo ingene zizocibwa. Ibintu rero irahabona bipfa kurengwa ko ariko ari byo byasezeranywe.
Mwavuze ko muri urwo rubanza byibonekeza ko abantu bahigwa cyane rwose ari abantu bari umugambwe Iprona. Ibyo ntibyo baba biva ku kuntu uyu mugambwe ari wo wateka imbere y'amatora mu 1993.
Yego mugabo, kubera ko ari wo wategeka ibica bisigura ko abantu bakurikiranwa atacyemezwa ko bategeza gukurikirana.
Perezida Pierre Buyoya mukaba kandi muri intumwa idasanzwe ishyirahamwe ry'Afurika mu gihugu cya Mali no muri Sahel. Murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye kuri Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Nshuti muduteza matwi amakuru yacu yo muri aka kanya na hatu yasoreje nshimiye mwese mwari muduteza matwi n'abagenzi banje bamfashije kuyabagezaho yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala yendi Jeffrey Mutagoma turabashimira tubifuriza amahoro n'amahirwe
Radio, ich bin ja Amerika, yo. Jean-Baptiste.